Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ibitigiri by'abarundi b'impunzi byaragabanutse.
Ubu guhungukabiri ko bigenda neza nubwo agahazi ko katabuze, mugabo ako gahazi tuzoyagana hase hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira tubabe ko kava mu nzira.
Nestor Bimenyimana ni umuyobozi mukuru ajejwe igisata cyo gutahukana impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu Burundi. Ni mukanya iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara, mbere yuko tugerayo, mureke mugenzi wacu Aloise Bigirimana banza tunyure muri make mu makuru hirya no hino ku isi.
Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yiyemeza ko abandanya ibikorwa bya gisirikare muri Siriya, naho Washington isaba ihagarikwa ry'intambara. Erdogan abivuze imbere y'urugendo rw'icegera cy'umukuru w'igihugu muri Amerika Mike Pence hamwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo bari muri Turukiya kuva kuri uwa kane. Perezida Trump asaba ihagarikwa ry'intambara bidatevye. Umubonano bamwe baramaze kuvuga ko utazoroha kuko atacitezwe kuvamwo, nkuko byashikirijwe n'uwigeze kuba ari umudiplomati wa Turukiya hani Washington Aydin Selsen. Kongre ya Amerika yo ivuga ko ishobora gufata ibihano bikomeye birenze ku byo Trump yafashe mu gihe Turukiya yobandanya ibikorwa vya gisirikare muri ako karere. Kuri ayo makuru nyine abagize akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bashikirije impungenge atanumwe avuyemo ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba bafungiwe mu mabohero muri Siriya bashobora gutoroka bagasubira mu banyagihugu. Mu nama yabahujeje ku munsi wa gatatu harimwo n'Uburusiya, Somambike na Siriya bashikiriza ko batewe amakenga n'ubuzima bw'abanyagihugu burushiriza kumera nabi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Ariko ntibanegura ibitero vya Turukiya, ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibonwa ko yaciri inzira mu gukura abasirikare bayo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Ntibanasavye ko izo ntambara zihagarara. Hagati abagize akanama k'umuryango umwe bwa Buraya, Ububirigi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi hamwe na Polonye bashimitse mu kuvuga ko amakambi afungiwemwo abakoze iterabwoba muri Siriya acungerwa bikome cyane. Abanyamahanga 35 barafuye, abandi 4 barakomereka n'igihe imodokari ya bisi barimwo igonganiye n'iyindi modoka bavuga ko iremereye cyane hari mu gisagara cyeranda cy'abayisilamu cya Medina ni muri Arabia Saudite, nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru cya Leta kuri uyu munsi wa kane. Iryo sanganya ryabaye ryo kwa gatatu, kandi abo bahasize ubuzima bari Abarabu hamwe n'abo muri Aziya bari bagiye kugendera ibibanza vyeranda vy'abayisilamu muri ico gihugu. Igihugu ca Sudani catangaje ihagarikwa burundu ry'intambara mu bice vy'ico gihugu irimwo, naho umuhari ukomeye mu irwanya leta wavuye mu biganiro vy'amahoro wagiriza abasirikare ba leta kugaba ibitero mu karere bagenzura. Umugwa mukuru wa Sudani Umanuko Juba uri kuberamwo ibiganiro hagati ya leta y'umushikiranganji wa mbere mushasha wa Sudani hamwe n'intumwa z'imihari irwanya leta yiwe. Ibyo biganiro byatanguye ku munsi wa mbere, ariko uwo muhari irwanya leta ya Sudani SPLMN wabwiye abamenyesha makuru kuhisemo kuva mu biganiro kiretse leta ikuye inteko zayo mu turere two mu misozi ya Nuba iyo mihari yigaruriye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko leta yiwe yatanguje umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi rizohuza ikivuko cya Mombasa na Uganda. Iryo barabara rizokubakwa n'igihugu cy'Ubushinwa, rizotwara umuriyaridi umwe n'ibice bitanu w'amadolari y'Abanyamerika, ariko abanegura bavuga ko Kenya kigiye kwinjira mu madeni y'umurengera. Kenya yo yizeye ko amafaranga yinjiza azokongerekana mu gihe iryo barabara rizotangura gushika mu bihugu bibanyi. Sentare muri Guinea yarahagaritse ejo kwa gatatu rubanza ku ndongozi 8 zitavuga rumwe na leta. Bagirizwa ko bagumuye abanyagihugu ngo biyamirize Perezida Alpha Conde mu gihe imyigaragambyo yongeye ku murwa mukuru Conakry. abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashikiriza ko abantu bashika 10 bishwe mu minsi 3 yabayemwo imidurumbanyo aho abari mu myerekano bate kubiri n'umugambi wa Alpha Conde guhindura ibwirizwa shingiro abamunegura bavuga ko arondera kwitoreza iyindi manda igira gatatu.
Aloizi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi rero tugejejeho. Shuti zacu mbibutse ko mwumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradio yanyu nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@ radio yacu vewa@.com iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakaryo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi yatangaje imibare mishya y'impunzi z'abarundi bari mu bihugu bitandukanye byo bahungiyemo. Rero imibare yagabanutseho gato mu mpera z'ukwezi kwa cyenda gushize bari 324 mu gihe mu mwaka ushize bari 400. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Ishyirahamwe mpunzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR ryatangaje ko n'ubu mu gihugu cya Tanzania ariho hagisigaye abarundi benshi bahahungiye. Hariyo abarenga gato 163,000. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri uno mwaka hariyo abagera ku 199,000. Hakurikira igihugu cy'u Rwanda. Aha impunzi z'abarundi zariyongereye gato, ubu ni hafi 72,000 bamaze kwandikwa mu gihe mu kwezi kwa kabiri bari 70,000. Yamara komite y'impunzi iheruka kubwira Ijwi rya Amerika ko hari abarenga 300,000 batarandikwa mu bitabo bya HCR i Kigali. Mu gihugu cya Congo naho nyene abarundi bahahungira bariyongereye, ubu barenga gato 445,000. Mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari 443,000. No mu gihugu cy'u Buganda ni nk'uko bariyongereye, kuko ubu ari hafi 444,000. Mu gihe mu ntango z'uno mwaka bari 335,000. Hakiyongera ko rero abarenga gato 13,000 bahungiye mu bihugu nka Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi na Afrika y'Epfo, nk'uko HCR ribivuga mu biharuro byaryo. Mu mwaka uheze nk'aya mango abarundi bahunze baharugwa mu 400,000. Yamara ubu HCR rivuga ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro ziharugwa mu 324,000. Yemeza ko abarenga 18,000 bahungutse kuva mu ntango z'uno mwaka. Abenshi batahutse n'abavuye mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya Tanzania. Yamaraha umuyobozi mukuru ajejwe igisata cyo gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi yabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko abarundi bamaze gutahuka barenga kure niyo ibitegire bivugwa na HCR. Nestor Bimenyimana we wavuga ko bamaze kwakira abarenga 77,000.
Abarundi bamaze guhunguka bangana 77,000 670,000. Abo bakaba bagizwe n'imiryango yababaye 25,000 960,000. Muri abo barundi bahunguka abenshi baza bavuye mu gihugu cya Tanzania mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Hama bakaba baza kugushaka. Ubu guhunguka biriko bigenda neza, nubwo agahazi ko katabuze, mugabo ako gahazi tuzoyagana HCR hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira tubabe ko kava mu nzira.
Naho biruko ishamwe mpuzamakungu HCR rivuga ko ricakira abandi barundi barenga 300,000 bahunga ku kwezi ku kwezi, bahungira mu Rwanda, muri Congo no mu Buganda nk'uko ibitegiri bivyerekana. HCR gikeka ko no mu minsi iri imbere hashobora kuboneka abandi benshi bahunga kubera ibihe vy'amatora vyegereje. Rigira ko rihamagarira ibihugu bitandukanye cane cane ibihano rubibe n'u Burundi bovyitura basaba ubuhungiro. Rivuga ko abifuza gutaha ku bushake bwabo ribafasha kubatahukana ariko ko ataragira ko rihimiriza impunzi gutahuka ku bwinshi kuko ibihe bidahumuriza mu gihugu zahunze zivamwo mu kwezi k'umunani guheze Burundi bwumvikanye na Tanzania gutahukana Abarundi bagira ku 2000 kundwi igisata kijeje gutahukana impunzi mu Burundi kiremera ko iyo ntego itarashikwako
cyifuzo cyacu mbere n'umwumvikano twa twagiranye na HCR hamwe n'igihugu cha Tanzania haba mwaje amasezerano nyabutatu twifuza ko hotahibumbi 2000 kundwi no kuvuga kongero imwe hakazi igihumbi haba ihungura kabiri mu ndwi mumva bacha bakwiriye 2000 Uburundi bariko barakwira insiguro ubunyene nitwoce tuzitanga turinde tubanze tuvugane na HCR hamwe n'igihugu cha Tanzania hama duheze turonke insiguro kuko abiyandikishije kugira batahe bariho ariko abariko baraza bose ko babangana kose turabakira niteka tukabasubiza muzabo
ku Rwanda rwa HCR nubu riracasemerera ko atagikozwe vuba ikibazo cizo mpunzi z'abarundi zikiri mu buhungiro gishobora kwibagirwa burundu kuko ataburyo buhari rikeneye ayarenga 292,000 by'amadolari ya Amerika hakaba hamaze kuboneka ibice 32 gusa ku ijana iryo shami rivuga ko amahema yubatswe bagihunga mu mwaka w'2015 ashaje ahubatswe inzu zikomeye naho nko mu ikambi ya Mahama mu Rwanda ngo ntizikwiye amashuri nayo nyene ntakwiye kubera ubwinshi bw'abana bigatuma benshi batiga canke bigira munsi y'ibiti nko mu gihugu cha Tanzania amavuriro ni make kandi impunzi ari nyinshi bigatuma amavuriro arengegwa canke abakenyezi bakibarukira muhira ibifungurwa bahabwa byaragabanijwe cyane nta duhuzu two kwambara bagifise ubuzima bw'abana n'abakenyezi nabwo ngo burabangamiwe n'ibindi ubwo bukene buzuri inzara mu mpunzi ijwi rya Amerika riheruka kubwibonera mu ngendo ryakoze mu makambi ya Mahama mu Rwanda ni na Kivare mu Buganda Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Pierre Clavier urakoze mu Burundi CNC n'urwego rucungera inge n'itangazamakuru rikora mu gihugu yahamagaje abayobozi b'ibinyamakuru kugira ngo bashyire umukono ku itegeko rishya rigenga imikorere y'itangazamakuru mu bihe by'amatora ariko bamwe muri bo bavuga ko batigeze bagishwa inama mbere y'uko iri tegeko ritegurwa Eloge Wirika neza araduha ibindi bisobanuro
Umukuru w'urwego Sense rucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi Nestor Bankumukunzi yasigura ko rino tegeko ryashizweho mu ntumbero yo kwirinda amakosa yabaye mu bihe by'amatora muri kahise
ukaba kwari uko ibinyamakuru byose bikorera mu Burundi ikambere n'ibizorungika abamenyesha makuru bavyo kugira baze gukora ngaha mu Burundi bijyanye n'amatora baze bagendere kuri ayo mategeko bumvikanye ko mu ntumbero yuko twokinga ibyabaye mu myaka yaheze y'2014 aho twabonye ko hari abamenyesha makuru eka mbere n'ibinyamakuru byo nyine byakoze bitisunga amategeko maze ingaruka zikaba mbi kujya twazibonye ubu rero tugomba yuko abamenyesha makuru bokora ibifasha kugira ngo amatora agende neza atunganywe neza ku neza y'igihugu ku neza y'abarundi bose
Itegeko nta bintu byinshi bishasha birimo kiretse kubuza amenyesha makuru gushikiriza ibitigiri byerekana umukandida afite amahirwe menshi kurusha abandi sondage d'opinion mu gifaransa
rije byunganira amategeko yarahasanzwe mu bihe bisanzwe iri tegeko rero rishizweho kugira ngo rifashe abamenyesha makuru gukora neza umwuga wabo dufatiye kuri ico gihe cy'amatora uvuga ko ari gihe kidasanzwe kintu uvuga ko ari gishasha n'ikintu cerekeye bimwe bita sondage d'opinion aho abantu bagira bati turanywe n'ibintu byifashe tubona umukandida uyu yari we yoba ari imbere twabonye rero yuko henshi abantu bihenda twashizemo rero muri iryo tegeko ko abamenyesha makuru b'Abarundi batobifata nk'isoko ry'inkuru kuko twabonye abantu kenshi bakunda kwihenda mu gihe bihenze naho muri iki gihe turazi ko ingaruka zishobora kuba mbi. Amategeko rero aje gukandamiza abamenyesha makuru nk'uko bamwe bagomba kubivuga keretse ko aya mategeko twayahanahanye ku ivyiyumviro abamenyesha makuru bo nyene baciye ko barongoye bakabahije kuyiyemereza.
mugabo ntibayemeje bose abasi mbaza umutima icegera cy'umuyobozi ajejwe uruganda rw'amakuru mu kinyamakuru cigenga iwacu
ndabakomeye amashuri abantu bo mu isenze nk'umumenyesha makuru nibagirwe yuko ndiko ndabwira Nestor bantu mukunzi atwara ubwo rwego rwa sense ndiko ndatakambira umuntu witwa Nestor bantu mukunzi umumenyesha makuru nabandi kumbure banyungi mu ntege hariho umuntu yubaha cyane ko Mahatma Gandhi yavuze ati icugira kintumbere kumbure kiza kumfasha mugabo ntugishe inama uraraba neza nk'uko kiba kiza kugufasha ndabivuze mu gifaransa avuze ati twe vous faites pour moi sans moi vous le faites contre moi ndasubiramo navuze yuko bisa bimeze neza byari bimeze neza mugabo agahaza yuko kumbure tutari twabwiye yuko hari ikintu kiriko kirategurwa nukuri ndasubiye kumva amashi ndatakanze mu bangirije by'amasinyatire ngo uno munsi nta gisibyo ngo tugende tugishije ko igikumu ari mu nziza nk'iyo uno munsi twese tuze dusidukane niyo nkamenyeshamakuru cyangwa abaserukire abandi bamenyeshamakuru tuvuge tuti ubu turi mandati igikumu turagitera ko twivuye inyuma fata iyo ndisangwe ngira imana aha ndakumye amashi kenshi nahora mbona ukumye amashi batayakubitako
Eka na Leonidas Kirombo atwari igisata cy'ibiganiro muri radio isanganiro yigenga yunga muryambaza umutima
umuntu uyu munsi ariko arisoma kuko mwabivuze ntaca abona neza ibitomoye bimeze neza n'ibitameze neza kuko twashitse ngaha tuzi ko tuje kwiga icyo kibazo kijyanye na code de conduite mugabo ngirango si benshi babarose umwanya w'uko byimvira neza naho babarose ubutumire imbere iminsi icana itatu rero je nkagira nti twese turi abasitwaye rero uwobwira ati dufate akanya twiyumvire tukinonosore neza ntiyoba yihenze hariho n'abavuze bati reka zose ni hanyuma canke ntitugisinye mbere ko kuraba neza kuko utagisinye kirakwega ugisinya kirakwega aha rero jenoside n'andi makenga ku bijanye n'ibyo abandi bagucecaye ku mutekano umumenyeshamakuru mu gihe cy'amatora icyo gituma mbarame ngo tworaba neza tugaterera bikwiye nimba bikenewe niko tugafatanye n'ibiseyanse tugaterera tukabikora kugira ngo tuze twiyemeze ibintu kandi tubona ko tuzorangura
ibinyamakuru byasabye akanya ko kugira icyo byongeyemo muri rino tegeko byahawe gushyika mu mpera z'indwi kugira ngo bibe byatanze intererano yabyo Ku munsi wa gatatu w'indwiza ni habaserukira urwego sense n'ibinyamakuru bazosubira guhura kugira ngo basinye ku itegeko bose bumvikanye ko Mundwi heze Frederic Nahimana umushinganje wo kumenyesha makuru yari yatangaje ko amenyesha makuru bakoze amakosa mu gihe cy'amatora ya kamara mpaka mu kwa gatanu umwaka uheze batazemererwa kandi gusubira gukora amatora y'umwaka uza Eroje Wilikaneza Nairobi juje America
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ejo wari umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa usanze bimwe mu biribwa byaragabanutse mu Rwanda. Erika bagira ubusa yaduteguriye inkuru.
Ugwibira bingahe papa?
Mibira bibiri.
Turahereye. Ariko se wowe ibiro bibiri nibyuzu.
Nase kashaka umuntu ni sana tara muhondo.
Oya bina na kwende se n'umuntu.
Ni soko rya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika irakurikirana uburyo abacuruzi n'abaguzi bakomeza guciririkanya ku biribwa bitandukanye. Ni kuri uyu munsi si yose yahariye kuzirikana agaciro k'ibiribwa. Ku isoko ry'u Rwanda ariko abaguzi n'abacuruzi hari bimwe mu biribwa babona byarabaye yanga ari nayo ntandaro y'izamuka ry'ibiciro. Uyu mubyeyi acuruza ibirayi.
Ibirayi byo birahenze, twarabibuse, turi kubirangura 330, tukabigurisha 350. Abakiriya nyine urumva kubera ko ibiciro bihenze mwaguraga ibiro 20 ari kugura ibiro 15 cyangwa ibiro 10
ugeranije
cyazamutse kandi ibirayi byabaga bigura 270 none biri kurangura 330
sumwe hariko ibiribwa by'ibirayi abacuruzi n'abaguzi bavuga ko byazamutse ku biciro rumba bibarizwa mu bihingwa ngandurarugo
byarabuze muri make agije ko bigipfa kuboneka turabishakisha nose mukabura nk'ubu umuntu yangura ibiro 300 none nzanye ibiro 50 kwa
Impamvu byabuze uko bimeze uretse n'ibijumba uyu mucuruzi bihe nk'ibyo arabyibuka
Ine byarabaye byinshi barahinze bya barabuza ababigura bakajya banabisiga no musoko bakigendera ariko ubu ngubu byabaye idolari muri make akijumba gihari n'ese ubwo nimba ugeze musoko saa kiro kinyani note y'igihumbi ugasanga ikiro cy'ibitungu n'amafaranga inote ya 800 uruvuga ngo ibyo bintu birahari ko ari kimaze igihe turugusha tubirangura kuri 325 tukabigurisha 800
Ugeze no kubacuruza ibishyimbo nabura basanga intera ari yayindi kandi ibiciro byo birakomeza kwihagararaho ku
Nabe ibi ngibe byo ikiro nangahe
byumbe
Umwe hariko wabyo nuwe
Ibi ni ibishyimbo biribwa n'abana n'abarwaye bigifu
Mugeranije n'ibindi bihese murabona ibiciro bimeze
Cyarazamutse
Umuceri n'ugudahingwa ku bwinshi ku butaka bw'u Rwanda hari kinini uvuze kuri bamwe badakunze kubura ku mafunguro yabo munsi ku wundi no kuba ucuruza
umunuma ngo imice igezweho niyo bita joni no bita majura nabyabuze umva na niyo bita big no bita kinyoni niyo imice igezweho mbese no bita ngo ni ya mbere hano cyo tujye gushicyabira kandi twagushaga igihumbi cyangwa se igihumbi n'ijana
uwo ni umucuruzi utubwira ubwoko butandukanye bw'imicara acuruza kuri ubu kubera uburyo ibiciro ku biribwa bihanga uyu mucuruzi na bagenzi we basanga bibangamye
ku muntu ukwera ukwezi byazamutse ku muntu upagasaba byazamutse cyane kwakuze cyangwa se nyakabyizi we nta kiyongera ku byo yinjiza none natwe abacuruzi rero ntitubona abakiriya kandi tugomba kwishyura amaseta tugomba kwishyura imisoro ya leta mbese nk'ubu urabona ko twicaye gusa ushobora gutajya wica mu gitondo ukagenda nimugoroba utacuruza
ku baguzi n'abigihe basanze ibiciro byihagazeho bikarushaho kubabangamira nk'uyu wahahaga ibijumba
twagize imbogamizi kuko nimba twari dusanzwe tuzi ko ibijumba bigura 300 kandi dusanze 35 twumva ko twagize imbogamizi kuko cyacu twatwizeye nimba nawe mfite depense kuba nahaye ibindi bintu runaka byaburumemo kugira ngo nkunde mbone ibyo nashakaga urumva ko ari imbogamizi rero zimwe igihe bagitaga rugabire ibindi bakabyita ibindi bizwi umuntu aba atazi ariko uyu munsi ibijumba biri ku isoko biragurwa cyane birakunzwe
bikomeje guhenda muzabivaho bizagenda bite
bikomeze guhenda tuzabirya kuko ntabwo wareka kubirya
ku kiribwa cy'umuceri ho aba mikoro make ngo bibasaba imibare myinshi no kwigengesera uyu twahuriye mu mujyi wa Kigali yikoreye ibasi y'imboga mu bucuruzi buzwi nko kuzunguza
ariko nyine ubu wahenze ishobora no kumara n'ukwezi itarawe mucerega warahenze
ubwo bisaba ko wakoze iki kugira ngo uburye
ubugi bukumbuye
impamvu zisobanurwa kwibura rya bimwe mu biribwa ku masoko nuko hari bimwe mu bice by'igihugu bitarasarura nko mu gace k'amajyaruguru n'uburengerazuba kamenyereweho kugaburira ibirayi ibindi bice by'igihugu ntibirera neza ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bukomeza kuvuga ko muri rusange umusaruro uhagaze neza mu gihugu gusa ngo hari imirenge itandukanye yo mu turere twa Kayunza na Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda yahuye n'ikibazo cy'inzara nabwo bidakabije bishingiye ku mihindagurikire y'ikirere imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereho ku kigero cy'umunani n'ibice bine mu gihembwe cya mbere cya 2019 umusaruro w'ubuhinzi wazamutse kuri 4% mu nama iheruka kubera i Kigali mu kwezi gushize kwa munani uyu mwaka ku kwihaza mu biribwa ku mugabane wa Afurika abahanga mu by'ubuhinzi bagaragaje ko Afurika yihariye 60% by'ubutaka buhingwa butabyazwa umusaruro uko bikwiye iyo ngo ni nayo ntandaro y'umubare munini w'abatuye Afurika badafite ibiribwa bihagije ku munsi mpuzamahanga w'ibiribwa nk'uyishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa FAO ryongera kwibutsa abantu ko badakwiye gusesagura nabike bihari byibutsa ko buri mwaka ku isi abana basaga 3,000,000 bari munsi y'imyaka 5 bicwa n'indwara zishingiye ku mirire mibi efa bigakomeza yibutsa ko abandi bana bari munsi y'imyaka 5 basaga 159,000,000 ku isi bibasiwe n'ikibazo cy'igwingira ku birebe u Rwanda bagwingiye bari kuri 38% ariko intumbero nuko bagabanuka ndetse ikibazo kigakemuka burundu byumvikana ko bisaba ingamba zitajenjetse eha bagira ubusaje ijwi rya Amerika i Kigali
Radio Ijwi rya Amerika tugume mu Rwanda leta yahaye amezi 3 abacuruza ibya plastike bikoreshwa rimwe gusa kugira ngo bazabe bamaze kubikura byose ku isoko ryo mu gihugu mugenzi wacu Asumita Kaboya yaraduhe ibindi bisobanuro
Itegeko ribuza ikorwa n'icuruzwa rya plastiki ikoreshwa rimwe igahita ijugunywa ryasohotse mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Ministri ushinzwe ibidukikije mu Rwanda Dr. Vincent Biruta yagaragaje bimwe mu bikoresho bivugwa muri iri tegeko bikwiye guhagarikwa.
Ibikoresho bya plastiki tuvuga ahangaha bikoreshwa n'icuruzwa bikajugunywa ni bya bikoresho dushobora kureka gukoresha n'ibyo bitwara. Urugero dukunda gutanga ni nk'iyo mihaya ya plastiki. Umuntu awushyira mu icupa ry'amazi mu gihe ashobora no gukoresha icupa n'ibyo bitwara ibindi ni ibikoresho dushobora kubona ibibisimbura cyangwa se byari bisanzwe hari ibikoresho bindi bikoreshwa mu buryo bwa buri munsi ibyo tuvuga aha ngaha ni nk'amasahani biriya bikombe biriya by'amakanya n'ibiyiko n'ibindi n'ubundi hamwe bikoreshwa ari plastike ariko aho batakoresha plastike tubibona henshi no mu bukwe mu mahoteli n'ahandi hari amasahani yayandi akoreshwa n'imyiko n'amakanya y'ibyuma kandi bigakoreshwa inshuro nyinshi
Minisitiri Biruta avuga ko Leta y'u Rwanda yagennye igihe ntarengwa ibi bikoresho bikwiye kuba bitakibarizwa ku isoko ryo mu Rwanda
ikindi kirimo ni uko ibikoresho byari byaraguzwe bicuruzwa mu maduka hirya no hino uyu munsi twabihaye amezi 3 ntabwo tuvuga ngo wari ufite uyu munsi ahita abyikuraho turabiha amezi 3 kugira ngo abafite stock abacuruze birangire. Cyakora igikomeye cy'amezi atatu ni uko uyu munsi nta wasaba uruhushya rwo gutumiza ibintu mu mahanga ubutumwa. Kubera ko igihe cyo kugira ngo bihagere bicuruzwe amezi atatu yaba yararangiye, tukaba twibwira yuko muri ayo mezi atatu ibyari bisanzwe bibitswe mu maduka n'ahandi byazaba byarakoreshejwe byararangiye. Ku birebana n'inganda zakoraga bene biriya bikoresho, bo twabahaye imyaka ibiri kugira ngo turebe uburyo ibyo bakoraga bishobora gusimburwa n'ibindi byemewe n'amategeko, cyangwa se niba bidashobotse tujye n'inama turebe ukuntu bakwitegura guhindura badahombye.
Itegeko ryo guca ibikoresho bikorwa muri plastike ryakunze kuvugwamo inenge zitari nke na mbere y'uko ritorwa. Abafite inganda bo bavugaga ko iri tegeko rije kugabanya ishoramari mu Rwanda.
Itegeko turabona ririmo imbogamizi nini. Biragaragara ko inganda zose zahita zifunga, noneho ugasanga ni ibintu biri kwafekta sosiyete yose.
Tukwiriye gutekereza neza, nitwihute ngo kuko tuvuze ngo turashaka guca plastike, uyu munsi umukozi yicare muri ofisi ejo asohora itegeko ryo guca plastike.
Icyemezo kandi gihangayikishije n'abandi bantu basanzwe bifashisha plastike mu mirimo yabo ya buri munsi, kugeza ubu batarabona ubundi buryo bwazazisimbura. Bwana Kamili Dushimimana w'ishyirahamwe rikora imigati arasobanura ko inzego zibishinzwe nizitaborohereza ngo babone ukundi bapfunyika imigati yabo, ubucuruzi bwabo buzaba burangiye.
Nibyo bizano turimo n'inzego bireba, kuko umugati ni ikiribwa, kandi icyo kiribwa nawe ushyire mu nyirabwenge. Iyo ufashe irindazi watetse mu mavuta ukarishyira mu gipapuro kicika utari wanagipakira mu modoka, ubwo rero ibyo byose ni ingorane duhura nazo. Iyo mu gihe cyo gutanga ibicuruzwa ku isoko dushobora guhura n'ikibazo cy'uko imvura iraguye, amazi ajojobe igitonya nka kimwe kijojobe mbere yo kugisubiza ibintu mu modoka, igitonya nka kijojobe ku bicuruzwa byawe ndetse biba byamaze kwangirika. Hari ibibazo twe tubagaragariza nk'ibibazo dufite twebwe nk'abacuruzi b'imigati, mbasabe twemereye nyine nawe urabyumva, basaba hari ikindi kindi warenzaho business irapfa nyine.
Nubwo Leta ishyize imbaraga mu guca ibikoresho bya plastike byifashishwa inshuro imwe bigahita bijugunywa, benshi baracyafata ibi bikoresho nk'iby'ingenzi, cyane cyane ba rubanda rugufi.
Gusanya ndumva hari aho bigiye kuzagora abantu twari dusanzwe tubikoresha. Icya mbere ni ibikoresho bidahenze ku muzika, abantu tutagira ubushobozi bumwe. Byari ibikoresho bihendutse, ni ibikoresho bitwara aho ugiye hose, aho uri hose bikakorohera. Ubwo rero sinzi ibindi bikoresho bavuga twakoresha bitari plastike biri ku rwo rwego, ndumva ari ibintu bigiye kuzagorana.
Plastike abamo amazi n'imitobe y'imbuto biri mu bya mbere byagombaga gucika, ndetse za minisiteri zimwe na zimwe zari zahize ko abakozi bazajya banywa amazi bifashishije ibirahuri, ariko bikomeza kugaragara ko bitakorohera abantu, kuko bagaragaza ko umuntu atabasha kujya mu rugendo afite ikirahuri cy'amazi. Abandi bakavuga ko mu Rwanda hari hamaze kugera inganda nyinshi zikora ibikoresho bya plastike, bityo guhita uzifunga byasubiza inyuma ishoramari mu bikoresho bivugwa mu itegeko ko bigomba kuvaho amacupa ya plastike ntarimo. Ahubwo ba nyiri izo nganda basabwe ko mu gihe yamaze gukoreshwa yajya agarurwa mu ruganda kongera agakorwamo ibindi bintu aho kujugunywa hirya no hino. Abashinzwe ibidukikije bavuga ko plastike yangiza ibidukikije cyane. Iri tegeko rimaze ukwezi kumwe risohotse, risaba bo bireba ko uzanyuranya naryo Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, asumutani udupfundikiye aya makuru tubashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mbibutse gusa yuko impunzi z'Abarundi zigenda zigabanuka nk'uko HCR ibivuga, ariko rero ikaba yiteguye ko hari n'abandi bashobora guhunga kubera ibihe by'amatora byimirije mu Burundi. Muzi ko amatora azaba mu kwezi kwa gatanu gutaha. Tanzania rero ikaba ari cyo gihugu kigifite impunzi nyinshi z'Abarundi barenga 160,000, nyamara kandi Burundi ikavuga yuko bataho ku bushake bwabo. Hanyuma igihugu gikurikiraho gifite impunzi nyinshi ni u Rwanda, ariko kandi HCR ikavuga yuko ifite n'ibibazo byo gukomeza ibyo z'Abarundi mu biribwa, mu miturire, mu myambarire, mu mashuri no mu by'ubuzima. Maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
J'avais mis ma confiance en toi.
Piquet.